Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe akunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkunikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi mwaka umwe no kuvuga mu mwaka 2022 Burundi butekanya gutunganya amatora yamara mu kigihe amashira hamwe mpuzamakungu atari make. Inzego zimwe zimwe mpuzamakungu hamwe n'abarundi batari bake bavuga ko batewe amakenga n'ukuntu agataka kazira muntu katubahirijwe kandi no kwidegenza mu byerekeye politike bidashemeye. Kubwishira mu mpuzamakungu rikwikiranye hafi amatati ICG International Crisis Group ngo mu gihe atacokorwa amatora atekanijwe mu mwaka 2022 ashobora gutuma indyane za politike ziyongera. Yamara iryo shyirahamwe rivuga kandi ku bwicanyi bushobora kutaba maze amatora akagenda neza ngo mu gihe icuka cya politike kibi kihari muri iki gihe cyogabanuka, no mu gihe ishyirahamwe ryo mu karere ka Afurika yo mu buseruko, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu byo bandanya utwigoro two gushyigikira ibiganiro bihuza Abarundi. Two kwibutsa ariko ko Leta y'u Burundi yoyo ivuga ku biganiro byarangiye kandi iterakamo Abarundi bose baba hanze igihugu kabasaba gutahuka kwifatanya n'abandi Barundi muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumye abashingantahe bakurikiranira hafi politike y'u Burundi tuzakuba turi kumwe na Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL. Mwaramutse neza Jacques Bigirimana.
Ndaguhaye mwiriwe mushingantahe Frederic.
Murakomeye ngaho muri?
Ego turashima.
Ni byiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na Dr Jean Minani, akaba ari umukuru w'urunani Senarede rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Dr Jean Minani.
Mwiriwe neza. Nakoze kudusimira.
Murakomeye namwe ngaho? Aho muri?
Harashushe cyane.
Yego, me hari ibintu bitamu n'iki gihe mu bihugu by'ibura ya canicule. Ndumva ngo ntivyoroshe.
Ntivyoroshe, ubu ni mirongo itatu na kane.
Ariko n'ibintu bizomara igihe gitoyi gusa.
Ariko ko ari intango y'umwaka ntitwomeye, ari intango y'ubushuhe ntitwomeye igihe bizomara. Yego. No kubana.
Yego, me deka turi kumwe kandi na Maître Isidore Rufitikiri. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic, kandi naramukije abatumiye bandi Jacques Bigirimana na Dr Jean Minani.
Murakomeye namwe aho muri?
Yego, turamahoro, murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Reka tutarinze gutesha akanya abanywanyi muri Radio Ijwi rya Amerika baduteze amatwi, dutangure kuri wowe Jacques Bigirimana. Amakenga y'amashyirahamwe hamwe n'inzego mpuzamakungu ku byerekeye amatora atekanijwe mu Burundi muyavuga ku iki?
Twebwe ayo makenga niho tukiyumva, nitwaye bwa byumve nime mu bivuze, ariko twibaza yuko abo bafite amakenga bo bari kumure ko badaherutse Burundi batazi intambwe tugeze ko mu bijyanye no gutegura aya matora no mu bijyanye no gukora ibikorwa mu migambwe turimwo, na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu gihugu. benshi ugira raba abaderutse mu Burundi baracyagereranya ibiri mu gihugu cyacu iki gihe cyuno munsi ko turavugana n'ibyariho muri cya gihe cya ya migomo uko ivamwo gushaka gusenyura ubutegetsi. Rero twagomba kuremesha no guhumuriza abo bibaza yuko amatora atogenda neza, tubasaba gutandukanya ibihe, tubasaba gutandukanya igihe tugezemo n'ibihe duhitiyemo bya bihe byo 2015, tubabwira ko hari ubudasa utagira isano na rimwe, no kuvuga yuko umunsi Burundi uri mu mutekano kandi dushobora gutunganya amatora akagenda neza atangorane zihabaye. Yego birashobora gushika nta byera ngo de nta gihugu na kimwe usanga habura akacakariya, ariko aho bigeze uko tubibona nibyo tuko turakurikiranira hafi, turabona neza yuko intambwe ari ndende kandi abantu batangwe gutahurana kandi bose ubona ko bipfuza ko amatora yogenda neza.
Egomeye namwe Dr. Jean Minani, ayo makenga mwebwe muyavuga ku iki?
Ayo makenga niyo twarabisomye neza ibyo bashikirije. Ni ukuri abagize cya cegeranyo baracitondeye barabaza hirya no hino abantu dusanzwe tuzi kuva hakira kandi tangura amatati mu Burundi bamye basohoye ibyegeranyo kandi kenshi na kenshi ibyo bavuga wasanga ari byo n'ibyo batashobora gushita ku ni kubera kumbuye ko batari baronse umwanya n'abantu kugira ngo babire. Ku bwacu rero ibyo bavuze ati nta matora ashoboka azogende neza hatabaye gukura icuka kibi kihari ubu gituma ayo matora ashobora kugenda neza, ati kandi abaye azohava abyara ibi cyane ati n'ingwani zo kwaduka nabeshe kuko amatora ashaka kugirwa na bamwe gusa akumiriye abandi bose bayahiganwa ayo matora ntashoboka. Kandi murabona mu Burundi ingendo ubu ihari nuko ayo matora yoba mu kanywa ababo ataka umuntu n'umwe ayarorereye cyangwa yacungereye avuye ahandi ata muntu n'umwe aza guhiganwa wahatse nk'uko bavuga ngo abatobera bagashaka ko ugenda umugango umwe n'abawushigikiye ari kumwe bacuditse hamwe abandi nabo ntibashoboye kujya muri ayo matora. Ayo matora rero ntazuba ari amatora, ni nk'uwo mu rukino rw'umupira ukina umugumu ukina ari wo ugira arbitrage uvuga wosifura ukongera kandi
yego
ukavuga n'ibitsindo abageze amakosa ugakuramo ababashaka
namwe maitre Isidore ufite kiri icuka kibi kivugwa curangira gute impande zose zokora iki?
Icyo navuga ni uko icuka kibi kubaho kiriho kiramaze igihe murabizi. Hariho mu Burundi ubutegetsi bufise ibyangombwa byose mugabo hari abantu bahunze igihugu kubera intureka zabaye mu 2015. Abo bantu n'abantu benshi urazi ko bagera mu bihumbi amajana n'amajana, nakwibwa ndavuga nyine bangana murabazi. Abo bantu harimo abanyapolitike bahunze kubera bakurikiranwa n'imitahe, hariho abakurikiranwa kubera ko baba baragiye mu myiyerekano y'2015 kurwanya ikiringo cya gatatu, hariho abakurikiranwa n'imitahe y'ubutungane kubera bagiye mu by'ubusenyi wa leta, hariho rero n'abandi kandi nibo benshi cyane bahunze kubera gukinjura kubera gutinyira umutekano wabo ko intureka zihava zibahitana. abo bantu bose buzuyemo abantu bose n'abarundi gusa ayo matora atashobora kuba ngo abo matora y'ukuri ari hanze cyanke bategekwa gutora bari mu buhungiro. Igira kabiri ni uko abatumye bahunga leta y'u Burundi, iriho ubu iyo nayo irimo abapolisi abo muri dokumentasiyo ikomera kure, uwo murumva yuko banagiyemo n'abandi n'izindi n'ibice ziva hanze nk'intera hamwe n'abandi, abo bose mu bashaka mu gihugu cyose bafite ibigwanisho. Ni ukuvuga amatora rero yatunganije mu gihugu kireka ingingo zimwe zimwe zibaje gufatwa zituma abo bantu bafite ibigwanisho birukanye bahohotera abandi bavuye mu nzira. Nayo amakenga nayo kuri arumvikana
hari n'ikindi kibazo mushikanahe mete Isidore, ikindi kibazo abarundi batumvikana ko cerekeye cyane cyane uruhara rwogirwa n'amakungu ikana amashyirahamwe mpuzamakungu mu gutsimbataza amahoro mu Burundi. Ku bwanyu amakungu canke amashyirahamwe yabaye mu ntara canke ahandi arafite uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi?
Abarundi barakunda kuyibeshya cyane ngo amakungu azazana amahoro. Nta makungu azana amahoro, twebwe muri Morena twari twivuga kuva kera. Amahoro azanwa n'abanyagihugu bonyine ubwabo, azanwa n'abarundi bonyine ubwabo bumvikanye cyangwa baciye mu zindi ngingo. Ibyo ari byo byose bica mu mitwe no mu maboko y'abarundi gusa, n'iy'abankurunziza na leta barimwo bigenza ubuntu bati reka dutunganije abantu bose abadukunda n'abatadukunda baronke amahoro mu gihugu, barafite ubushobozi bwo kubigira. Niyaba atabishatse ago tubagomba kugumiza umutekano muke mu gihugu. Nayo amakungu aje uyahamagaye ufite ubutegetsi akora iziberetse akora, mugabo uri ngengwa zo kwizana aje nk'igitero gutera igihugu ngo ashyiraho amahoro, nta makungu aza kurwana n'igihugu kitayashaka.
Rero
abarundi bamabishyiramo yuko amahoro yatunaniye azozanwa n'amakungu, ndabisubiyemo barihenda ijana ku ijana. Naho woshyiraho ambarugo, naho wozana inteko dije gutera Burundi, ibyo bazizanye amahoro bazizanye ingorane kurusha n'ibyari bihasanzwe.
Mu kanya gatoya namwe
tuvamwo twebwe nyene twumvikanye canke dukoresheje ubwenge n'inguvu dufise.
Mu kanya gatoya namwe mushantaye Jacques Bigirimana, kuri ico kibazo nyene uruhara rw'amakungu amashyirahamwe mu gutsimbataza amahoro mu Burundi, ubwo ruhara rurahari, ayo makungu amashyirahamwe arashoboye kugarukana amahoro mu Burundi?
Murakoze muradi neza nawe uri mu Burundi naho uri kure warabikurikiranye. Nibaza ko uruhara rw'amakungu wagwiboneye, amakungu yagize uruhande rumwe yegamiye bica biba nabi, ntibyakunda. Amakungu yarafashije cyane rwose kugira ngo amatora twagiyemo 2015 ntabe. Amashyirahamwe yaragize uruhara mu bintu bibi byaranze Uburundi mu myaka iheze. Aya mashyirahamwe rero twebwe naho tutazi ayo muvuga yariyo, yaba ayarimo Abarundi n'ayarimo abanyamahanga, ubaragwayo wabaye ntangere mu kuba rubi, wasubije Uburundi nyuma. Mbere n'icyo cyuka kibi kihari jewe ndagishyira ku ruhara rw'amakungu n'uruhara rw'aya mashyirahamwe. Aya mashyirahamwe rero jewe mfata yuko ariyo nyirabayazana, ntimusubire no kuyacisha no mu kanwa. Ahubwo icyo dushyigikira n'icyo Maitre Isidore Fikiri ariko aravuga. Maitre Isidore Fikiri aravuze ibintu bijyanye nuko ari Abarundi tubonye twebwe nyine ubwacu dushoboye gukiza iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi turabishoboye, hasigaye ko tubishaka. Umwe wese guhera kuri leta, inzego z'umutekano, wo gwaruka, abakuze, imigambwe, amadini, twese Abarundi mu butandukane bwacu tukumva ko atakindi dukwiye gukora ataru gusubiza hamwe ataru kwicara hamwe tukavugana neza ingene aya matora yogenda neza atakuzirinze atakuvuga ngo Arusha atakuvuga ngo ni Afrikene atakuvuga ngo ni Europeyene twebwe ubwacu tukavuga ati mbega igiki ugame na mbere icoba ni giki ikintu cya mbere nama ariko ndakivuga kandi ndumva ndagisubiramo none habuze iki ngo abantu batangwe gukurana mu bwoba cyo naregereye abategetsi b'u Burundi ku nzego zose z'igihugu ndababaza nti none habuze iki kugira ngo mu buhoro buhoro mwibanga mutangure kuvugana n'abo bahunze igihugu bipfuza amahoro bipfuza gutaha bati twiga aho tubatumye ko bose barabashwimura rero ko bimeze uko baba ariko baratwumva ni muri kigushwimura babatumye ko bumvize ni musebe ibyiyumviro byanyu mutubwire muti twibi dutinya gutaha kubera iki ni muri inde gutaha mutahukanywe n'ingabo z'abazungu cyangwa ingabo z'amakungu bene wanyu babatumbereye ni mu bumve n'ubu turasubiyemwo nagenda babwiza ukuri reka mbabwire ndire mundindire kugira ngo ibintu tuvuga bigire aho bihereye jewe ndiko ndabivuga ku iradi kandi abarundi bose baranyumva nagenda na leta y'Uburundi iranyumva nagenda babwire yuko leta y'Uburundi jewe n'abashikiriye baravuze bati uwo muzohura bigira Imana akakubwira yuko yipfuza gutaha n'ukuri uradufasha udufashe ukora ibishoboka byose atahe ibyo barabintumye kandi barabituma n'abantu ngo tuvugane tuti mbega koko wiki kugira ngo ntabwo ubwoba bafise ubavemwo uwo tugeze n'uko abo bantu bashobora gutaha bumva yuko butaha bakaza mu matora botaha mugabo abadakurikirana ubutungane kuko hariho abantu benshi bafise ibintu bagiye bakoze ubutungane ukabikora bakurikirana hakaba nk'abo barufitiye none bakurikiranwa nande ko aho tugeze tubasoma mu bakurikirana n'ubutungane
icyo ni ikibazo kirekire turakibandanya mushenahe Jacques Bigirimana ariko ndabona akanya kihuta reka duhe n'ijambo Dr Jean Minani nawe nyine avuge ku by'abandi bavuze ko uruhara rw'amakungu mu gutsimbataza amahoro mbega uruhara runini rwokorwa n'abarundi canke rwokorwa n'ayo mashyirahamwe duga ku ijambo
uruhara misi yose iyo hari amatati mu rugo rukorwa na bene urugo iyo hari amatati mu muryango rukorwa kugirwa na bene umuryango naho bari mu gihugu kugirwa na bene gihugu ariko iyo hari umukuru w'umuryango cyangwa uw'agatumba hari amatati cyangwa uw'igihugu harimo amatati akabyumva nawe nyine ari muri ayo matati ni ngombwa ko barondera umushingantahe iyo byanze ko bumvikana bo nyene hirya no hino nacyo gituma twese twari twemeye yuko tugira umuhuza none Jack Bigirimana araharira yuko iyo tabona Nelson Mandela cyangwa Nyerere ku kibazo cy'u Burundi cyari cyatunaniye ko badufashije kandi bari abanyamahanga ngo abanyamahanga bakunda u Burundi n'ubu haracyari nk'abanyamahanga bakunda u Burundi haracyariho abo dusangiye byinshi aha mu karere aho mu karere ko bo ka Afurika y'ubu East Africa Community
ariko Dr Jean Minani murazi ko Mandela yagondoje abarundi bari babunani
yarabagondoje n'ubundi n'abandi bo bagondoza bo tugondoza igikuru nuko twokwemera tugahura kandi noneho si Mandela yatugiriye urupapuro twasinye ko amasezerano y'Arusha n'ikigo cy'Abarundi twayisinye ko kugira ngo tuyisinye ko ni ngombwa dushobore guhura abo bose bemere nari kunezerwa rwo kugira Imana ababwira ati nimwemere mugende muganire na bene wanyu mwumve ico bagona ico basaje aho rero ibona ni kwemera yuko koko bamwishuye nawe kuvuga ngo nimutahe Jacques Bigirimana yarahunze Ndeje yahungu yamubwiye ati tahaye gutaha. Atumva mutima yuko bimubira meya neza yuko abona yuko umutekano w'umeze neza wobame uzoba neza. Bicho batinya banka kutuganira n'igiti. Bavuga ngo hari amahoro mu Burundi. None abanyamahanga bashaka kwinjika baba bafite amahoro babatinya iki ndwara batukana barabatuka batukira inkwa rimwe barabagora. Birazwi neza ko atamahoro ari mu Burundi. Birazwi neza ko Abarundi bagowe. Birazwi neza ko Abarundi bafite ubukene. Birazwi neza ko Umurundi ahagiye hose ubu agenda araba hirya no hino ko atakimushikira.
Icyo kibazo Dr. Minani turakibandanya ndabona akanya kagiye yereka duha ijambo umunywa wa New Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe Jonas mwiriwe neza.
Mwiriwe
muhiga Jonas.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Na kandi kazina?
Nitwa Jonas Nkorerimana.
Nkorerimana, ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose.
Cy'imvira cyari cyo gushyigikira uwo muntu yitwa Jaminane. Naje ndamushyigikiye kuko mu Burundi ko bisanzwe nta kwishyira no kwitsana guhari. Ntushobora kuvuga ikintu n'ukwiyumvira kuko wihenze ukavuga icyiyumviro cyawe baca bagushyira mu gaso cyangwa ugakubitwa babyita ngo n'ugupingura niko babivuga. Hanyuma gusa ibintu bijyanye n'ibiganiro nabyo biragoye mu gihe baba bari hanze. Urumva kuganira n'abari mu gihugu nabo bari hanze, urumva ibyo nabyo nibaza ko ari ibintu bidashoboka kuko leta y'ubwayo ivuga ko amahoro n'umutekano bahari. Mugabo uri kurabira aba abihari kabisa.
Murakoze Jonas Mushintaye Jacques Bigirimana. Jonas ati nta kwishyira no kwizana mu Burundi tugakwijamo mu kanya gatoya cyane.
Ibyo ari byo byose jewe nibyo nayo ndavuga. Erega ugahagarara hariya anye muri Tanzania, ugahagarara muri Zambia, ukavuga uti nta mahoro n'umutekano biri mu Burundi, nta kwishyira no kwizana biri mu Burundi, nk'uko menga wewe nta ruhara ubifisemwo ni bibi. Ikihuta ubu nuko abanyepolitike twebwe na leta atakuzirinda atakwirinda kuja guhamagara abandi ngo baba bari mu kibanza cacu bakunda Burundi gusumba twebwe benerwe. Twiyumvikane tuvuge tuti mbega huko gwiki mbe none uyo mushinga mateka Yohani Minani ntazi ibyabaye hagati ya Buyoya nawe nyene nare wosengenda kumana igihe haba icyo bita partenaria. Ndabizi neza yuko byari byanse byananiranye mugabo buhoro buhoro mwibanga nk'abarundi wenyene na Leonsi bakaronderana na Buyoya twese turi ngaho tutazi biko biraba mu nyuma zatumbagwa bumvikanye tige tubonaho bicaranye baganiriye tudatubona na leta iri ngaho onye bari kumwe bose. Na tubwira umunsi bagira partenaria ibiganiro bagize babigiriye umuhuza bari kumwe uwariwe none ko vyakunze kandi nawe nyine yari hanze yari yegereye umuhuza Nyerere yarabije yikuma ati okay ndabyemeye bimuragira ibintu byotuma agahenga kabereka mu Burundi ndanani reka dukore kurya kandi birashoboka
reka minana bitubwira
shime ko bigoye ushaka nuko mubonana mwibanga abarimo arashaka kuzana abarimo ararondera ko kwinyisho iyo letri ngahi Bujumbura ubwo bavangwa ni Gitega. Iyo letri ngahi Gitega bishaka na gatoyi n'umuntu n'umwe baganira yamaze kwizivira ubutegetsi ivuga iti tuturikwiye nta biganiro tuzubwira tuzubigira igihe tuzobona koko kwasubiye kushinga imizi twihaye indi myaka indwi izoza rero kumwe tuzo kwibaza kuganira reka tugere mu matora n'abari ngaha. Ariko urashobora kwemeza wewe Jacques arazi neza ko ari ibihumbi birenga amajana n'amajana by'abarundi biri hanze byahunze. Hariho abanyapolitike benshi cyane kandi bogize uruhara runiniya muri gutunganya Burundi bahunze bari hanze kandi batavuga rumwe na leta subita opposition. Hari abandi bane politike bashyigikiye leta n'ibyimwe irakora leta hari ubuntu ibyimwe irakora abo tubashyira hamwe nabo bose kandi nimushobora kuganira wowe cyake umuganire niyo leta ngo mugire ngo twatoye inyishu aho hanze turabibagiwe ugumana n'isi yose nimwabibagirwa mukatwibagirwa umenye ko hari abarundi n'abavugira abarundi bari ndani ngaho mwibagiwe kandi hazogumana igihe ari ingorane iyo ndemeza yuko japfa ubivuze gutati n'intango abantu bashobora kuganira mu ibanga hanyuma bahuza bakamenyesha abo bahuza icyo bashitsemo izo ntangorane ariko babwizwa ko bahuye kuko simbesha twarahuriye mu Butaliyano twarahuriye Saint Egidio twarahuriye henshi mu mpisho mbwo twarahuye kandi naho uvuga ngo nta muhuza yarimo abahuza barimo umuhuza arimo twatwemeranije ko twaramubwisho twashitse ko kandi akavuga ati bandanya tukabanda yatuganira hanyuma turagaragaza ibyo twaganiriye hanze turabwira abandi bose ibyo twashitse ko kugira ngo umuntu wese atagize icyo avuga ataronse n'umwanya wo kujya kuganira muri izo biganiro nawe nyine agira ijambo avuga kugira ngo n'ibiganiro by'abarundi kugira ngo bishoboke mbabarira kuko turahakomeye Jonas ndamwumva ibyo abarundi bavuga naco bamwira mwese ngira ngo mu Burundi mugume musasira ngo mu Burundi bimeze neza kandi abarundi barimo baricwa n'inzara abarundi badagira aho badagishobora kuvuga icyo bashaka ngo bisanzure abarundi batekewe n'ubwoba abarundi bamwe barimo barapfa abandi bapfungwa be abarimo birwa barapfungwa abirwa barakubitwa ndimubumva
ndabona Dr. Jean Minyana kanya karihuta cyane rwose n'abanywanyi baturindiye ni benshi
ibijya bavuze muri cya cegeranyo nibyo nta matora ashoboka abanyapolitike tuticaye hamwe twese abari hanze n'abari ndani atanumwe akumiriwe ngo turabe neza kugira amatora yokogwa agakogwa mu Burundi we azi ko agiye gutora mu mwidegembyo icyo ashaka
icyo kibazo Dr. Jean Minani turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo Maître Isidore Rufitikiri Maître Isidore Rufitikiri ibiganiro byo mu mpisho hari ikintu bishobora kuvamwo cyane cyane muri iki gihe mu Burundi
ibiganiro by'ubu mwakino gihe biragoye dusubiye inyuma gatonyi murumva iyo bagaruka nk'ibyarusha kuri hatanguye ndabivuga ibiganiro by'ukuri biba hagati y'abarundi bonyine icyo bashaka kuko ariko kose turitwaza ngo Mandela Nyerere na Sozi ngo bagiye muri akorda arusha barya abantu kwabaye gusazira gusa uko Jacques Bigirimana bivuze abagize akorda arusha Minani nabo na Rewo umaserukira iprona yitwa ko y'abatutsi abandi baserukira Fodeu yitwa ko ari y'abahutu nta kindi abandi barasasiye barahezagira gusa hamwe bita guhagarikira rero bavita guhagarika ibiganiro naho kazi bakoze iyo buyo yatwari igihugu adashaka kwijya korda rusha ihaba ntiyari kuba twari kumwe tugwana twicana gushika igihe ntazi uwo munsi umuntu abazwa Burundi amahoro ahagaze ko yitwa Nkurunziza Pierre ejo twarasohoye ijambo twacize mwibimenyerewe by'amaudio mu majwi turavuga neza icyo twiyumvira twebwe muri Morena twihweje abamwe n'abandi baba abanyepolitiki bari hagati mu gihugu abatwara n'abadatwara abanyepolitiki bari hanze nuko turavuga ibigikwiye kandi ibyo n'ibintu Nkurunziza ububasha afite ashobora gukora abantu bakumva ko ubwo bawuheze bashobora gutaha hanyuma bakavugana iby'amatora bavugana ko aba muri iyo periode yateguwe banavugana yuko bayigize inyuma ariko bakaba batekanye bari mu gihugu
bimwe mu byo mwashikirije turabigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Théophile ndabona kandi kihuta cyane
rwose ndavuga nuko amahoro y'u Burundi kuva kuri ntare rushatsi gushika n'uwo munsi n'ejo bundi ahagaze ubwa mbere ku mukuru w'igihugu nabe yikumwami nabe yitwa perezida nabe yitwa kindi ni Burundi ahagaze ku mukuru w'igihugu niwe amenya afite icyo ashobora gukora wenye n'ubwiwe yigenza ubuntu n'ubukundi igihugu abantu bose bagasira mu mahoro nta kindi bari mu biganiro nagaharawe mu bazungu ngo mbizo bicokezamwo kuza kutubesha ni kutumanipira amanipira amwe bamwe ngo giri 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 basi abazungu bafite harura mu biganiro tuba tugira iyo baje kukondera ineza y'abarundi ineza y'abarundi izwi n'abarundi iyonderwa n'abarundi nizatunanira tube tumenye yuko amagorwa turyamyeko ariko tuyiryamyeko canke bene wacu baturyamyekako
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nkwijwi rya Amerika turi kumwe na Theophile mwiriwe neza
Mwiriwe neza ya kubiga Amerika.
Mwiriwe neza. Mwiriwe ga Theophile.
Ndi mwiriwe Republika ya Demokrasia ya Kongo. Mwiriwe Moro Kivu. Mwiriwe teritwari ya Masisi.
Ego. Mwiriwe kiwa zoe chingu. Mwiriwe mkani gato chana.
Mwiriwe mwiriwe ko. Mwiriwe. Mwiriwe 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 Nagira ndi ngasabe kutagira inyungu za politiki ngo abanyapolitiki abajyamyeho ahubwo bafata igihugu bagikunde n'abanyagihugu ubwabo barimo bubake igihugu cyabo kuko ibintu byo kutumvikana bakagira amatati hagati bisigara bituma ibihugu bya Afurika byo hagati bisubira inyuma cyane yumva abanyagihugu yasabye amatora bayaorganize neza ariho byakabaye byiza batarinze barora inyungu zabo ku banyapolitike bari ku butegetsi ubu ngubu n'abandi nanone no ku banyapolitike bari hanze ahubwo bagire ubumwe bashyire hamwe bubake igihugu kuko igihugu ni icyabo nta wundi wava hanze ngo kibubakire ubu nibyoreganiye muri Kongo bakagira inyungu zabo bibuke ko bakubatse igihugu ibyo bintu ukabisaba byihorera amatate bayareke bubake igihugu cyabo nawe hanze ndabona niko kubaka inzu yawe ngo ndazayikubakira biragoye
murakoze Theophile mushe ntaye Jacques Bigirimana impanuro za Theophile muzivuga ko iki abarundi abanyapolitiki ku mpande zose bakwiye gukunda igihugu bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu imbere gushira inyungu zabo imbere akabavuze kandi no ku kibazo cyo kubaka ubumwe no kugira amahoro ikani iterambere mu gihugu duga ku ijambo mukanye gatoye cyane rwose akana karihuta
Jim kino subira kuvuga nta gishasha mvuga kuko byinshi byaravuzwe kandi utabivuga icyo gusa twoshimikira ko nuko usanga abahanura ndumva yuko umushingamateka Minani Yohani avuga nguko eka asa n'uwahebuye kuno munsi mu Burundi atakigenda je nagenda mubwire yuko mu Burundi uko yabisize kandi adiko abizi mu 2015 ubusuko bikimeze ndazi neza hamwe no mubaza nti mbwira umutumba atamuteka mu Burundi atamutekano uharangwa umutumba umwe awutubwire nibaza ko atawoyoronka natubwire barabara ritarengana kubera gidizwe n'abagizi ba nabi cyange abateye Burundi atamodoka irengana ataburengana nibaza yuko atajyo yoronka habo twomoda tubwire isengero ituguruye kubera yuko yabujijwe n'abarwanya Burundi cyange imirwi itera igihugu cyange ibindi nibaza ko atabyoronka nuko bwa ko mu Burundi rero mu gihugu cyose kugataka kitwa kora ku Burundi hari umutekano ntangere ibyo tubifitiye ivyemeza ico nacumbi bishobora rero yuko ayo matora vuba bashobora kuba yewe n'ukuri nama niko ndabivuga inda n'ubu ndabisubiremo kandi azambeshuze amatora nyakuba wa Dr. Jean Minani amatora zoba neza cyane ukuri kwamye amatora zoba ariko twebwe twifuze ko amatora ndeka nunjiremo twe twifuza ko amatora yoba Minani arimwo kuko turamukeneye ka tuba twari mu politiki ka tuba twafije aterera yaraterereye mu bitari bike genda bize rero twifuza ko ayo matora yoba yajamwo mugamwe yocegwa cyagafatirwa nuko isi nubabesha amatora zoba kandi
ndabona kanya kihuta
nataba muduce muza mu magare kuri radio nsesa bikigongwe abarundi n'amakungu zoba ndumubeshi abatora zoba rero kubera ko abatora zoba ndarutakambiye ndakame n'abandi barundi bene wacu ni mutubwire icyokogwa mugabo ntimudusubize yarusha twaravuyeyo kandi tuzosubirayo ni mutubwire icyokogwa muze
reka Dr. Jaminani akanya karihuta
Jacques Bigirimana icyubahiro nk'abarundi mutubwire muze dusangire urugendo naye ibindi zikuzera inze no kuri sino babesha bisubira inyuma bisubira inyuma na gatonya
Dr. Jaminani impanuro za Théophile mwebwe muze vuga kwiki yavuga ko abarundi bakwi abanyapolitike ku mpande zose bakwiye gushira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu imbere mukanya gatoya cyane
impanuro za Théophile ndazemera cyane abatwara abandi abanyagihugu bose abanyabarundi abanyagihugu na cyane cyane abatwara abandi babanya abari ku butegetsi babwihaye cyangwa abo batavuga rumwe barakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu mugabo mu gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ni ukuraba ko nukwemera ko bagwije kuja hamwe bose bakaganira bakaraba umugabo w'umurongo bashikako bakaraba intumbero bashikako kugira ngo u Burundi bugende neza cyane cyane iyo mwatu bavuga iby'amatora naho atamatatiro bahari iyo habaye amatora abayajamo cyane cyane bashaka kwitoza barajamo kugira ngo barabyo ayo matora zoba ibyo cyakavuga ati amatora zoba yego zoba nibwizwa shingiro ryarahindutse referendum yarabaye ariko gushika ubu anarabe yuko ari ibyavuyemo ko ibyo barakurikiza cyarabagoye birabagoye kubara kubabigize mu mafuti babigize gutari n'uwo amatora kaba atabiganiro bibaye hagati yabirwa n'ayo matora ayo matora azotanga ikintu kibi cyane nibizopfamo azokwama tubigwanya abatabyemera azokwama babigwanya no kuvuga nta mahirwe y'amatora azozana guhindura mu bimwe biraba mu bihari ubu bizoguma bimeze nk'uko bimeze abo bantu bashaka kudusuka mu rudubi nashaka
hari ibibazo byinshi Dr. Minani
kuja mu matora umuntu ayigama ngavuga ngo twebwe abari hanze abanyapolitiki turi hanze na cyane cyane abari muri senarede ngo dushaka kuja mu matora nashaka kumubwira no kubwira abantu bose nkatwumviriza ko twebwe abanyapolitiki turi hanze dushaka kuja mu matora mugo dushaka kuja mu matora ame nitwaza kwiyamamaza bati badupfunga kuko ari mwarapfunga abantu bose yavuze ngo namwe ngo ntaramwe ahantu hatari umuntu utari aragenda agakora igikorwa cyo guhitoza no kwiyamamaza ngo mbe abirwa barapfungwa ama permanence yirwa araturirwa abantu bose bapfungwa mu umwe gusa ni we wenyine ari mwari ariyamamaza ari mwaragerageza ni rwaza ari ndani bamunaniye bamwanyiye natwebwe dushaka kuza ariko dushaka kuza baca badupfunga dushaka kuza baca baturabuza dushaka kuza baca batura babonye ne bakumira abantu bose bashira ku imbonera kure bagashaho n'abandi bose abapolisi uca bafata umuntu wese agize icapfuka
Maître Isidore ufitikiri reka namwe tubire ico muvuze kuri ico kibazo
arashoboka mu gihe batsokwemera ko twicara hamwe tukayategura hamwe tukababwira ibyangombwa bikenewe kwa matora yugenda neza
Maître Isidore ufitikiri ku kubyiyumviro eka ku ntererano ya Théophile ivuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu muce mugira ko mu gice muze no kuri ico kibazo Dr. Minani ashikirije avuga ko akwiye kuba ibiganiro imbere y'uko amatora aba duga kwijambo mu kanya gatondo abona kanya kihuta
ego ico umuntu witwa Théophile avuze nico kuri nane navuze ni inkuru nziza uwo munsi hageze igihe ategereza kuja ahantu wenyine akiherera yabajije abantu b'abarundi n'abarundikazi ataco bamusaba navuze ataco bamusaba kuko abasabyi nibo bababica ibintu akababaza neza ati mbega ibintu bigeze ubu tugende gute ngo igihugu kigarukane amahoro
teza kurengera umuga iby'umugambwe n'imigambwe bashuditse arimo akarengera iby'ubwoko avukamwo akiyumvira ineza y'abarundi bose atanu mabanyemo akatubona kuronka iha amahoro abarundi bose ibyerekeye ibiganiro Dr. Inana ari karabuga yewe nimaze kubivuga kenshi ibiganiro uwo munsi uko biri uko tubizi naho bitangura uwo munsi sinzi n'imyaka yindi byomara turetse n'icyo mega abaganira bo babandi hari inkuru nziza afite ubutegetsi afite pouvoir financier afite pouvoir sécurité afite contrôle de la main de la police de milice afite pouvoir médiatique iyo yitwa opposition za senarede n'abandi nta pouvoir n'imwe bafite uretse gusa yuko yitwa ko zainiere pene n'abazungu bitwa ko abashigikira mugabo n'abashigikira basigira barereka gusa barabisho bashikira ko hageze muri nankana ntibabegerera kugira rero muje kugira ibiganiro n'ubutegetsi buriho utegerezwa kuba swat ubwo butegetsi bufite ugushaka kunini kukurondera amahoro ukakwakira mukaganira nk'abavandimwe mukashika ku ijambo swat ukaba ufite ingufu zingana n'ingufu ubwo butegetsi bufite mukamwiyana mukaba oblige kwemera ko mwicara mukaganira kuko ubujije gutwara cyangwa ukaba ufite ingufu ziburuta ukabukura nuko bimeze nicyo gituma twebwe twavuze yuko kandi turasubiyemo izo biganiro sibyo cyane cyane bihambaye ibiganiro mu by'ukuri birondera iki ibiganiro mu by'ukuri birondera kugabangana ubutegetsi turabizi birondera kugabangana ubutegetsi ego nibyo nabyo birimo mu byangombwa twaravuze tuti mu byo nkuru nziza mu bubasha afite ashobora gukora n'ubu munsi n'ejo bikatuma abahunze imitahe abahunze za politiki abahunze manifestasiyo abahunze kubera ubwoba bataha mu mahoro kandi bagashikaho mu mahoro twavuze yuko ari uko yoshiraho amnesty ituma abakurikiranwa bamenya neza yuko batazokurikiranwa
iyotangi kigongwe rero
kongerezwa nuko bazana abantu des observateurs ba Union Africaine kandi bumvikanywe na leta y'u Burundi ikabakaza kugira bacungere umutekano kugira ngo nabakijijwe na amnesty bibahitane n'inkozi z'ikibi z'abamilisien ba imbonera kure n'abandi
amnesty mu gihugu amnesty muvuga n'ikigongo yoha
hari amahoro none nta mbonera kure ziri mu gihugu zifite inkoho n'abamilisien intera hano bariyo
ndabona akanya kagiye maître Isidore Sikiri
n'ibyo twavuze twoteza gushika ko leta niyo ishaka amahoro niyo yazana itayashatse naravuze nti izoba ariko yikwiye ingorane yo nyine kuwo mu butegetsi ntibigoye nko kuvuga ko neza mu mahoro y'iwawe nyine mu mahoro ya nyine
ego me
no mahoro y'urubyaro rw'iwe
muri kumwe nabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza
allo
muratwumva Pascal
ndabumva
muri hehe
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazira ninde
cyo nashaka gushikiza nuko abo bose bari hanze bajya bose tube hariho abo bavango bangirizwa ibintu nuko bose boza mu Burundi hanyuma bagasaba nabone tuse abari ku butegetsi bageze ko bari mu ishamba bari kete bari mu ishamba bagasaba igisirikare nka zaoni zikaza kubacungerera umutekano twese mu Burundi hakaba bagakorera amatora bacungewe neza ibyo bagirizwa bakabibakora ko bakabaha nka iminite abarundi tukaba mu mahoro amatora akagenda neza bakacungera n'amatora ku buryo bose batidoga yuko hari ubusuma buri muri ayo matora bagatora twese abarundi turi mu mahoro
murakoze Pascal reka kukama muteye tugashikirize Dr. Jean Minani duka ku ijambo
nuko byose cyokinda neza nabone
bakareka bivuze neza bavangwa abanyagihugu ngo nta politiki bazi Pascal n'umunyapolitiki
cyari kwikiranye yayibonye none abanyagihugu bose niko binyumviye iyo Pascal afuze ni nabyo bashaka ariko ubutegetsi bwo ngahe Bujumbura n'igitega ntibashaka kubyumva kuko bashaka bo bashaka ko bujya mu marama ya matora yagire n'ingoga atanumwe numwe bahiganwa hanyuma bagabagabanye ibibanza nkuko bashaka babandanye nsubiremo ndababwira nibatemera kutuganira wumvishe byo maîtrise do arimo arapfuka abyumvise
yavuze ko mu biganiro y'abanyapolitiki bari kwasaba ibiganiro kenshi na kenshi baba bashaka badahishanije baba bashaka kugabura ibiti namwe n'ivyo mwamushaka Dr. Jean Minane
eka ushaka kugabura ibiti twe dushaka kuja mu matora hanyuma igihugu batanga ibiti baratwe kubonera bashaka kubatuma nta muntu numwe aja mu biganiro ashaka ibiti kuko ibiti twarabironse yo dushaka ibiti twari kuguma mu Burundi uvuga ko dushaka kuganira kugira ngo ushaka ibiti umuntu ashaka kudutyoza ashaka no gucoza abanyapolitiki dushaka kuganira kugira haza amahoro hanyuma turaho kudutunganya Burundi bwacu neza ushaka kuja mu matora agendeyo ushaka ibyo biti abirondere ushaka kudandaza adandaze ushaka kurima arime ariko bose arimo ari mu mahoro ntidushaka kuja mu matora ame aho ugenda kuza kwiyamamaza cyangwa ugurura permanence yawe akaza abandi mu biganwa bakayiturira nagiye numwe babaza baza kubaza abayituriye ngo aciye urubanza agapfungwa abari bayicungereye agapfungwa abakubiswe kugira ngo babirukane baturiye iyo permanence ndidushaka kuja muri ayo matora hanyuma abanywanyi bacu barabye basigare barabafata babafunga cyangwa babakubita dushaka rero ibyo byose tubiganire dushaka ko tuganira n'ibindi mbega Burundi babona aho bugeze Jacques yavuze ngo hari amahoro nyuma amahoro ari wayafise wenyine n'ukuri kuko ayo mahoro Jacques arimo aravuga abandi jewe ndaganira n'abantu benshi Jacques n'ukuri turaganira ahubwo nawe niwe tutaruze guhanira ndashaka ko dutangwa kuza turaganira nawe wenyine kugira tuvugane ukuri jewe ndana n'abantu benshi ngaho mu Burundi nta n'umwe atarira n'abari ku butegetsi kiretse abibye amafaranga bari mu biti baza bari baza bararonka bayobora babitse abo nibo bavuga ati hari amahoro ubwo ni bake
yego me
kandi nashaka kubabwira niba bashaka kuzobara bavuga ngo hari amahoro ngo amazi ya nyuma zobara yabo
ego mereka mukanya gatoyi namwe Jacques Bigirimana mugira ico muvuze kuvya shikijwe na Pascal avuga ko ahubwo abarundi bakwiye gutahuka bakubaka igihugu ka vyogenda gute utwigoro twati ko darakugwa na leta kugira ngo abarundi batahuke na nutuhe mukanya gatoyi cyane gose umuntu tumwe
ngondikije nagenda kubwira yuko abarundi bamaze gutahuka ari benshi cyane muri iki gihugu ni benshi gose ni benshi keno kubwizo kuri ko ntaka akunzwe ndiba murika abarundi birirwa barataha ejo bundi barabishize ku kumbonesha kure abarundi bataha ku mugaragaro ahubwo keni bada yuko ari nk'amakambi muri Tanzania twibaza yuko baza barugaye kubera benshi bitahiye hanyuma turazi neza yuko hari abarundi bimpunzi abujijwe gutaha uje gutaha nabo banyipolitike nyine mu ruhande rumwe bakongera kabuzwa gutaha n'abarongoye igihugu bahungiyemwo simvuze ibihugu n'abarongoye igihugu bahungiyemwo ku mvo za politike y'icyo gihugu n'abakirongoye
icyo gihugu mubana kihe
abo nabo twagize tuti buhoro buhoro nta gukasha n'abaza bava muri icyo gihugu banyegeye hari abo tumaze kwakira abaza banyegeye bakaza bati twebwe hagize ubyuru urutoki avuga ngo agira atahe baca bamufunga cyangwa bakamuca umutwe
icyo gihugu muvuga ni ikihe
rero nagira ngaruke ku kintu Metro Fikiri yagumye avuga kandi Metro Fikiri ndagusabye iri jambo urirotire kuko iri jambo si ryiza Metro Fikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi ndagusubiriyemo Metro Fikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi kandi ndabikubwiye ndabigusubiramo gatatu nta ntera hamwe n'ukuri kose ziri mu Burundi kuko ntacyo zoza kudufasha twebwe intera hamwe ivyazo urabizi ivyazinaniye ntibyo bizoza kubishoborera mu gihugu cyacu urabizi nawe wenyene ari n'amajambo ya politiki akoreshwa ku mvo za politiki nimba ugomba kuvuga yuko intera mukumbure ko abahutu uti leta Burundi nayo kabirongowe n'abahutu nagenda kubwire ko abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi isont d'orwe très différent ndabikubwiye rero nk'umunye politique yubahutu abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi turi très 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 différent nta kintu dushobora guhurira ko et encore moins intera hamwe ndabikubwiye kandi abigusabye uri umucamanza uri umushikirizamanza umushingwamanza uri umuntu akomeye twubaha ndo dusubire gukoresha ijambo interahamwe mu Burundi ntacyo zotumarira nta n'icyo nazo nyine zimariye
ndabona akanya kihuta mushana he Jacques Bigirimana
bandurindire kuri binane ariko aravuga jewe ni nani sinigeze mvuga yuko mu Burundi byera ngo de sindaba ndumunye politiki hamwe no vuga ngo mu Burundi birera ngo de natwebwe nyine ubwanyu
ndabona Jacques Bigirimana akanya kandi mutacade rwose
ndagwa
akanya mukanya ndagwa akanya reka duhi ijambo umunyi wanyu radio ijwi ya America Pascal mukanya gato ndagwa ijambo
ndirira ungagara kubwira nta vyera ngo de ariko rero ibigumye bigumira abagabo rondera umuti muri mu biganiro bya biri hagati yacu twebwe nyine abanye politiki mwebwe na twe turi ngaha mugabo nawe ntitwobahenda
tubarondera kandi kanya mushyantahe Jacques Bigirimana ariko reka duhe ijambo umunywanyi turi kumwe Simeon muratwumva Simeon muratwumva
halo
muratwumva Simeon muri hega Simeon
yego ndabumva cyane
muri hehe
yego jewe ndi Bujumbura
yego kandi kazina ninde kandi kazina kawe ninde
kazina je ndikumana
duga kwijamo mu kanya gatoye cyane rwose kibazo kimvira
yego jewe cyari cyumviro nikuri gusa abanye politiki twadukiye kuza turaraba imvugo dukoresha tukamenya duti eske imvugo dukoresha zirashobora kuzana icyo zize mu gihugu cyanke yashobora gusambura amahoro n'umutekano bya bene gihugu kuko amajambo usanga amarakoreshwa ngo ndi ntera hamwe ni kuri jyewe sindumenya politike mugabo hari amajambo cyo usanga amarakoreshwa n'abanye politike ku mvo udashaka gucanishamo nk'abantu ndetse n'ibihugu muri rusange kacyo usanga brema amajambo ntirabereye nk'umuntu w'umunye politike by'ukuri azi icyo ari cyo politike hama ikindi nacyo nk'uko nk'ihenze izi umuntu yarahije kuvuga yuko mu Burundi bitera de ego no kuri mu Burundi bitera de kandi uko bitera niko n'ahandi ku isi yose nange nsanga bitera meme no muri America
ego
harimo agaca sanga n'amagaca n'ubwo gasanga umutekano yahungabanye urumva rero byo byiza twaje cyeske icyo kintu kimwe kiratuma umutekano yahungabana ko kigwanya gute
ego me urakoze umutekano bisasagare murakoze Simeon reka murakoze reka duhe ijambo umushana he maître Isidore Fikiri da giricavuze cyane cyane ku byashikijwe na Jacques Bigirimana asan muhihaniza ko ijambo interahamwe zitari mu Burundi eka na Simeon akaba bigarutse ko mukanye gato cyane gose muce musozera umushana he Isidore Fikiri mushikiza cyane cyane ivyo korwa ku mpande zose kugira mu Burundi harame amahoro tugakwijamba mu kanya gato umunota umwe urarakwisaha
ego urakoze ubwa mbere nagomba nokuri mu murize Jacques Bigirimana nibaza kwiryo jambo naho byo ajanje byaciyemwo izo nteramwe ziba ziyo zitariyo sizo ziteye ikibazo gikurushi Burundi cyane kurushi Burundi kiri mu Barundi ariko ubutegetsi bagwana nabo batavuga rumwe nta kindi izo nana biteweko cyane si ikintu gihambaye ndashaka no kuvuga nashaka yibaze ko nta nayivuze mugabo icyo nagombye kuvuga hari imbonerakure ziri mu gihugu cyose hari imbonerakure gifite ibigwanisho harimo na kure zihotera abantu none turazo ndiko ndabesha aho je navuze yuko byiza izo mbone ya kure nibazikure nibazake igwanisho ubwa kabiri bazane batange amnesty
mugabo mushyana he izi dorofi kire mu bisanzwe gushira mu kivunga nibibi mushaka kuvuga ko mu mbonera kure harimo inkozi zikibi mudafate mu kivunga zose ngo imbonera kure nabi cyane
iyo mbuzi imbonera kure mvuga imbonera kure zikora ikibi ndabizi ko imbonera kure zose zikora ikibi bishoboka ibyo ega rero umuntu normal atarinda kwirwara developa nabugira no bango ngo sene zitwara nabi cyane wasendete ngo se nibabi cyane ibyo nibibaho ari wasendete ari na wasendete heza ariyo finale fayite utuheza n'abari babi
mukanya gato ya masegonda make mushinga na heru fikiri akamu motera abanyapolitike ku mpande zose mukanya gato cyane impanuro muha abanyapolitike ku mpande zose mukanya gato cyane rwose amasegonda 40
hanyuma iyo muri komora iyo twa turavuga ngo amatora rero nimushaka kuja mu matora hatariho ibyangombwa ziba by'intango urabona nk'ubu amatora aba yaraba ni bande amatora mu byukuri aba yaraba ni l'autorité ministérielle intérieure ou ya justice ya sécurité ni police ni documentation ni seni ni ku constitutionnel
n'abantu n'akanya karagiye mushena he
boje mu matora izo byose mvuze ni mu minwe ya Nkurunziza Pierre niwe abigira kabigeranura ashatse kuyipanga avec usa abantu muri opposition arashobora kubigira ku buryo bose biyumvamwo umutekano
Dr. Jean Minani namwe mu impano mwo abanyapolitike ku mpande zose nizihe kugira ngo mu Burundi amahoro arame kandi amatora azagende neza mukanya gatoye cyane gose umunota umwe
mu Burundi kugira ngo amahoro arame nuko abarundi bizemera bakicara hamwe bakaganira nata numwe bakumiye kuko wese bazokumira azoguma aragatosi muri ayo mahoro cyo ni cyambere cya kabiri nta matora ashoboka abarundi bundi nibaticaye hamwe ngo baganire kabazoyajamo abashaka no guhiganwa baticaye hamwe atanumwe bakumiriye kuko wazokumira wese azokwamara gatosi ubyo bazoshikako
Ego me namwe mushye na Jacques Bigimana musozere imutira kamu abanyapolitike ku mpande zose kugira ngo amahoro mu Burundi arame n'amatora atekanijwe azagende neza
Hariho ikintu waswara Morena yavuze metero fikiri ati hakwiye amnesty general ku bantu bagirizwe icyangwa bakurikiranwa ko ibicanke biriye icyo ni cyo saba none ko abivuze ubu iyo biba byavuzwe kera abantu bakamenya bati ikibujije gutaha abanyepolitike ni amnesty bikavugwa kera ngira ngo ababibwirwa barabyumvise mugoro urumva agiye kubivuga ubu kandi tudi neza yuko ibyo avuga bivugwa n'abandi bose kwerekwa n'ibibazo bya politiki ushobora gusanga bivuga wenyine mugabo giye ndazireza yuko metero fikiri nta namwe ndasoma akurikirana n'ubutungane ese nibaza yuko rero yoba babujije gutaha na amnesty hanyuma rero sinibaza yuko amnesty naho ntari leta kandi ntanayivugira sinibaza yuko amnesty ishoboka mu gihe hari abakurikiranwa n'ubutungane mu gihe y'ubukana n'ubutungane
ikibazo mbona tuzogaruka ko mu biganiro byacu mushya ntahe Jacques Bigirimana akanya kagiye
umviriza icyo kogwa rero ubu mu maguru masha no kureka gusamazwa nabo bavuga ngo ibiganiro
turagushimiye mushya ntahe Jacques Bigirimana turagushimiye nawe Dr. Jaminani turagushimiye nawe Maître Isidore Ufitikiri turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo tukadushimiye na ingenieur yadufashe Joe yadufashe mu ngabwe ivyuma na mugenzi wacu mutagoma yadufashije kwigiranya Jeffrey yadufashije kwigiranya kiganiro turabashimiye rero mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira